muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mu basuza kandi mbayikaze mu makuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye byazamutse ku masoko mu buryo butandukanye.
Ibirarenze cyane ibiciro. Isukari uyu munsi kuni hagaze iri kurangura 75, niko uyu munsi basohotse basohora igiciro. Ubundi yari kuri 50, yabanje kuri 48, ijya kuri 52, uyu munsi ni 75.
Uwo ni umuguzi mu Rwanda.
Hajyaga tubona abakiriya bana kuri parikingi ibereye aho, nta bakiriya barimo, ibiciro ngo byazamutse.
Uwo nawe ni umucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda, avuga ku izamuka ry'ibiciro. Leta y'u Burundi yafashe umugambi wo gukura abana n'abandi basabiriza ku mihanda i Bujumbura no mu yindi mijyi y'igihugu. Naho perezida wa Mozambique Philippe Nyusi yakuyeho ministri w'intebe Carlos Agostino do Rosario. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu bitwaje intwaro barenga 200 barishwe mu minsi 3 mu gikorwa cy'ingabo zishinzwe umutekano muri leta ya Nigeri iri mu majyaruguru yo hagati mu gihugu cya Nigeria. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umukuru wa leta ya Niger uno munsi kwa kane yatangaje ko abantu bitwaje ibigwanisho bamaze igihe bageramiye abanyagihugu mu buraruko no mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Abo bagwanyi bama banyuruje abanyeshure n'abanyagihugu 100 na 100, bakongera bagasaba ingwati zo kubabohoza. Umutegetsi mukuru ajeje umutekano wa leta ya Niger Emmanuel Uma avuga ko bamwe mu bayoboye imigwi y'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho bari mu bishwe mu gikorwa cyari kiyobowe n'igisirikare n'abanyagihugu bafashe imigambi yuko gifasha. Uwo muvugizi avuga ko amapikipiki 60 izo nkozi z'ikibi zikoresha mu gukora ibitero mu mihana itandukanye yafashwe. Basirikare 4 ba leta ya Nigeria barishwe igihe imodoka barimwo yaturitswa na bombe muri leta ya Niger mu kwezi guheze.
Perezida wa Mozambique Philippe Nyusi yakuyeho ministri w'intebe Carlos Agostino do Rosario uyu munsi kuwa kane. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Carlos Agostino do Rosario yari agenye umabanga y'umushikiranganje wa mbere wa Mozambique mu 2015 inyuma yo guserukira ico gihugu muri Indonesia na Timor yo mu buseruko. Iyirukanwa rya Carlos rikaba ryafashwe nk'ingingo ikomeye kandi karishe mu ihindurwa ry'abagize leta ya Mozambique. Uwo mutegetsi akabaje akurikira abandi bashikiranganje 6 birukanywe ejo kuwa 3. Muri bo harimwo ujeje ikigega ca leta, ujeje ubutunzi, ubutari n'agataka, hamwe n'ujeje amasoko ntanganguvu. Abandi birukanye mu mabanga yabo nk'uko biboneka mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Mozambique. Bari mwicegera cy'umushikiranganji ajeje amagara y'abantu ari we Lydia Cardoso. Muri iryo tangazo leta ya Mozambique ariko ntisigura igituma abo bategetsi bose barimo n'umushikiranganji wa mbere bakombowe mu mabanga yabo.
Arakoze Diane Nininahazwe. Igihugu cya Suwede cyatangaje ko kizakura abasirikare bacyo bagera kuri 220 mu bacunga umutekano wa ONU mu gihugu cya Mali mu kwezi kwa 6 umwaka utaha, umwaka umwe mbere y'igihe cyari giteganijwe. N'inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Icyo gihugu nticatanze impamvu itomoye, yamara cyari cyamenyesheje imbere yaho ko kuba abacangiro b'Abarusiya bakorera muri Mali vyatumye bidashoboka ko inteko zacu zihaguma. Mitangazo inteko z'u Sweden zamenyesheje ko ibintu byahindutse muri Mali mu meza heze. Ndacu muvugizi w'inteko zawo ni zikorera muri Mali zizwe ku izina rya Minisma yishuye buno nyene abajijwe kugira ica bivuga ko Minisma yari ifise inteko zigera ku 12 muri Mali mu mpera z'umwaka w'2021 nguko bitangazwa n'urubuga ngurukana bumenyi rwayo. Ubufaransa bwaratangaje mu kwezi guheze ko bwafashe ingingo yo gukunda inteko zabwo zijejwe kugwanya intagondwa z'abayisilamu muri Mali inyuma y'ikiringo kigera hafi y'imyaka 10 bari mu rugamba rwo kuzigwanya. Igihugu ca Mali kiyobowe n'abasirikare bagize kudeta zakwirikiranye mu mwaka w'2020 n'umwaka w'2021 baherutse kwihindukiza ku muhango bari batanze wo gutunganya amatora vuba mu gihugu.
Leta ya Amerika irimo gusaba Kongre izindi miliyari 32 na miliyoni 500 z'amadolari agenewe gufasha igihugu cya Ukraine no kongera ingufu mu bijyanye no guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Fidel Niyongabo nanone ni udufitiye iyi nkuru.
Leta ya President Biden irikirondera miliyari 10 z'amadolari agenewe gufasha guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare ba Ukraine gukingira uburyo butanga umuyaga nkuba muri icyo gihugu, kongereza ingufu z'uburyo bwo kwikingira ibitero ku vyuma nyabwonko hamwe no gushira mu bikorwa ibihano yafatiye Uburusiya. Kinyamakuru cyo muri America The Washington Post nico cyatangaje iyo nkuru. Iyindi miliyari 22 n'imiliyoni 500 azokoreshwa mu kongereza ingufu mu rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19. Ni mu gihe Leta ya Amerika yiteguriye guhangana n'icyo kiza mu kiringo kirekire kiri imbere hamwe no kwitegurira ubwoko ushasha bw'icyo kiza bushobora kwaduka. Ibiro vya Perezida wa Amerika Maison Blanche biza gusaba icese inama nshingamateka iyo mfashanyo yihutigwa ku muhingamo uyu munsi kuwa kane. Ndaca baserukira ibiro vya Perezida bishuye buno nyene ku makuru y'igitigiri cy'amadolari Leta isaba.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho ahavugwa ibiciro byazamutse cyane ku masoko mu buryo butunguranye. Kugeza ubu abaguzi n'abacuruza ntibazi impamvu yabiteye. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku masoko yo mu Rwanda nyuranye hatangiye kugaragariza mu karyo ibiciro mu buryo butari bumenyerewe. Ku nshuro ya mbere ikiro cy'isukari cyavuye ku mafaranga 900 kigera ku 1000, none ubu kiragura 1500 hamwe na hamwe ahandi ku 1600. Ibi bijyanye kandi n'ibicuruzwa birimo amavuta yo guteka yavuye ku mafaranga 1800 arazamuka kugera ku 2500 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo cyari gikomeye, none ubu nayo yageze ku 3500. Ikiro bizamutse ku nshuro ya kabiri kuko no mu mwaka ushize byari byazamutse bavuga ko ikibazo ari icyorezo cya COVID-19. Ijwi rya Amerika ryagiye mu isoko rya Kabeza riri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, dusanga bitabiriye iryo soko bagabanutse. Kugeza ubu abaguzi n'abacuruzi baritana ba mwana, nta n'umwe uzaho iki kibazo cyakomotse. Ku isoko rya Kabeza abahakorera n'abahahahira baribaza uko bigenda byabayobeye.
Hajyaga tubona abakiriya rana kuri parikingi ibereye aho, nta bakiriya barimo, ibiciro ngo byazamutse, isukari iri kugura icyatanu, ibirayi nabyo byazamutse biri kugura 350, igitoki na 26, nta nubwo biri no kuboneka. Abagabanyutse urabona ko nta bantu, nta muvomo uri mu iri soko, nta bantu bari kwinjiramo, abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka. Nanjye ufite umuryango rero ubwo isukari urumva naza hano nakorera 2 cyangwa 3 ukavuga kuri bugura isukari cy'atanu, reka reka ubwo nyine ni ukugura ifu y'igikoma bagashigisha umwana akakinyweraho.
Ikibazo abaguzi bafite ni nacyo kigaragara mu bacuruzi. Kugeza ubu nta n'umwe usobanura aho iki kibazo cyaturutse. Uyu mucuruzi akorera muri iryo soko rya Kabeza mu karere ka Kicukiro.
Birarenze cyane ibiciro, isukari uyu munsi kuntu ihagaze iri kurangura 75. Nuko uyu munsi basohotse basohora igiciro, twajyaga ubundi yari kuri 50, yabanje kuri 48 ijya kuri 52, uyu munsi ni 75. Ubwo icyo turi kugitangiye cya 6. amavuta litire 5 z'igihagari turimo uyu munsi basohoye bavuga ko 62 tugomba kuyacuruza wenda 17 niyo make
bivuye kuri angahe
ubundi twatangiraga 14,500 tuyatangira kuri 15 ubu ngubu uyu munsi litire 5 za cristal cyangwa iza jam turi kuzitangira 17 ibi bari kuvuga ngo niranamba riri guteza ibibazo
Nubwiriza mu karyo ibiciro ritaramara igihe abaguzi n'abacuruzi batangiye kugaragaza ingaruka zihuse
Hari byinshi tugiye kubura bikaza cyane urabona do iki cyorezo cya corona cyadukoze mu nkokora none urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara n'iki ni cyorezo
nabakiriya bahari kuko urabwira umuntu byonyine n'umukiriya wawe yagagura isukari ku gihumbi cyangwa se icyabiri wamubwiye ni icyarindwa akavuga ati ntabwo bishoboka isukari turayihorera urumva ubuzima buragoye muri ino minsi ibintu byahenze cyane nago tuzi impamvu byatugizeho ingaruka twabuze abakiriya mwumundiciye nabuze abakiriya nago isukari turayireka Koko nago ikiro cy'icyarindwe biragoye isuka tujye kuturagabanya depense mu rugo nago byoroshye
Impuguke mu bukungu zemeza ko izamuka ry'ibiciro muri iki gihe ziterwa n'impamvu nyinshi harimo izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli Habyarimana Straton impuguke mu by'ubukungu avuga ko ikibazo cy'ubwikorezi cyazamuye ibiciro ku masoko yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga gusa kanavuga ko hari nabitwaza intambara
Impamvu ya mbere sho gutuma ibiciro bizamuka nuko ibiri ku isoko nibikenewe biba bitandukanye iyo abantu bahaha ibyo bakeneye birenze ibyo abacuruza bafite ku isoko byanze bikunze abacuruza kubera ko babonanye ko babahahira ari benshi bahita bazamura ibiciro ariko nanone ugasanga mu by'ukuri ibiciro ku rwego mpuzamahanga byarazamutse kubera yuko muri politiki ibihugu byinshi byakoze habayeho ibyo kureba ukuntu byazahura ubukungu kubera covid bitera bijugunya amafaranga menshi cyane mu bukungu bwabyo ibiciro rero bizamutse ku rwego mpuzamahanga ibyo duhaha hanze tubigura biduhenze hari n'utundi tuntu twese tugenda tuzamo hari n'abantu basitekira urabona kwa kone bumva ngo intambara ngo yabaye ngo ibintu bigiye kuba nabi ugasanga abafite stock barazibitse
umuvugizi wungirije wa guverinoma ari mukuru arindahirutse gutangaza ko abanyarwanda batakagombye gutungurwa nibabona ibiciro by'ibintu bitandukanye bizamutse avuga ko ahanini bizaba bitewe n'intambara ibera mu gihugu cya Ukraine hamwe n'ibihano byafatiwe uburusiya Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC Leta y'u Burundi yafashe gahunda yo gukura abana mu mihanda I Bujumbura no mu bindi miji y'igihugu biteganijwe ko abana bose cyangwa abakuze basabiriza ku mihanda bazegeranywa bagasubizwa mu miryango yabo abandi bakajyanwa mu mashuri abandi bazashyirwa mu bigo bya leta ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
Umugambi washizwe ahabona n'ubushikiranganje buri rwo gufatana munda ofisi yangiro cyuko mu kiringo c'umwaka umwe atamwana numwe yobagisigaye aba mwibarabara Felix Ngendabanyekwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yabwiye abamenyesha makuru ibujumbura ibikuru bikuru biri muri uwo mugambi yitako ofisa karusho kuyindi yose yari maze kugeragezwa
icitwa umwana aba mwibarabara kandi atatezwa kuri bamwe turabe yuko yosubizwa mu muryango iwabo adafise umuryango naho leta yomenya ingene ibikorera kugira ngo umugabo aronke ahategezwa kuba n'ahategezwa kugira uburamuko basubije ku ishuri ubusubira kwigishwa akaranga mutima kubuntu harimo kandi umuce w'abantu bakuze basegerereza nabo nyene basubire mu ngo zabo abatagira iyo bava naho leta ikaba yo ronderaho yobashira kujya turonderera itongo canke uburaro abantu bahuye n'imyuzura
bamwe muri abo bana n'abakuze basegerereza mu gisagara ca Bujumbura barafise ico bashikiriza kuri uwo mugambi kuri mikro y'ijwi rya Amerika
ndacari mutono kwiga Nafisi mano nyishi baburu kuno boziserura
uchoyo fashaje nuko yomurangwe yabara akamugotwe ndandatse
yakwere ndazi gukora ibintu byo gushaka amano mutaye kwere jena kuma nakoze kwere
pote turoza abadufasha bakadukura mujyo yarara tukagenda gukora nk'akazi kimyuga turonza badukura yuko batugwishe
cyiza nuko bo kandi kano kaza kushura batubase ni foro n'amakayo
Ubushikiranganje
bujejwe ugushigikirana bwizeye ko bukoranye n'inzego zitandukanye harimo abajeje intwaro amashami yitaho ineza y'abana n'abandi ikibazo c'abasegerereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye by'igihugu baguriyemo abana kizotoregwa umuti n'ibihano birategekanijwe ku mujyango uzofata minenegwe kwitaho umwana gushikaho aja mu ibarabara
umwana avukira mu muryango umwana aba mu muryango umwana kurira mu muryango agasazira mu muryango imiryango itahure neza uruhara rwayo hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu muryango atari umwana wo mu muryango gusa mbwa ari umwana w'ikibano n'umwana yo hirahira akava mu muryango akagenda imiryango ifo yuko ikimenya ngene itangaze ko uyo mwana yabuze kugira ngo habe guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurunywa cyagaruka mu muryango naba bana bari mu ibarabara iyo batera baje batera bazosubira mu muryango iwawo batera basubira muri mu ntwaro yo hasi bumve yuko batezo kwakira neza abana bavuye mu ibarabara
bimwe mu bituma abana baje mu ibarabara n'ubukene hamwe n'abavyeyi batabanye neza amwe mu mashiramwe nka Sojepa yirimaze imyaka irenga 10 gitaho agateka k'abana rirafise icizere mu gihe hokogwa icigwa cerekana neza ingwara n'umuti yotoregwa nk'uko bivugwa na Maître David Ninganza atwara iryo shirahamwe
hariho abana bo mu ibarabara abo twita les enfants de la rue kuzima bwabo ku murango ku mutaga no mu ijoro ari mu ibarabara n'abana bahumugabo bataha mu mitumba iwayo urumva rero ko ayo myinshi ibiri yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina twotora umuto yuwe yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe yagiye mu ibarabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina abo bana ubone Bujumbura sanya Bujumbura abo bana ubone Gitega sabanya Gitega abari Ngozi sabanye Ngozi ni kuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava bamwe twitorera ku mitumba rezeri kurine bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye batezo guca bafata ico kibazo mu minwe
umugwi w'igihugu ojeje wagateka kazi na muntu CNIDH wowo usaba ko agateka ku mwana katohungabanywa muri uwo mugambi Jacques Shimirimana arongo igisata citaho agateka kabana muri CNIDH
ico kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mu ibarabara ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi bajya abana barafise uburenganzira co kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mu ibarabara ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye dukiza bimwe tukica ibindi vyinshi
ubushikiranganje bwo gushigikirana burahumuriza ko ivyigwa bikwiye vyakozwe kandi ko hazokogwa n'ibindi kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe ariko bakugwe mu ibarabara bwashikirije ko abafasha Uburundi nk'ubumwe bwa Burajya n'abandi bemeye guha uburyo bukwiye uwo mugambi ntabitigira ibizwi neza vy'abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara yamara ubwo bushikiranganje bwemeza ko batarenga 5,000 kandi ko nka bose bafise iwabo Pierre Claveny Nkuru Kigali kubwijwe rya America
Bakunzi b'umukino wa basketball Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku njuro ya kabiri ngibi birakomanga Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twawukereye tubageza aho imikino y'imbatura mugabo muri basketball nyafrika ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022 amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamalek mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bar umwaka ushize Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri bar ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi maradio dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Nindu za kijyana Nimuzakikwe.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mu ntara ya Gitega mu rwa mukuru wa politike hafunguwe kuri uyu wa kane hafunguwe banki y'abaturage. Mukuru w'igihugu Eva Mumbabarire hafunguwe banki y'abagore. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye witabiriye ibyo birori yamenyesheje ko iyo banki yavutse kugira ngo abagore badasigara inyuma mu iterambere ry'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere ry'igihugu, byashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi habo kungana hagati y'abagabo n'abakenyezi, aricyo gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi.
Aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi ari migwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa by'iterambere, ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'urwaruka, uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guhakaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu. Ishingwa ry'iyi banki ryisunze itunganywa ry'iterambere ry'igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu 2018 uzoshika mu 2027, aho igihugu kiyemeje guha amahigwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi.
Abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki, kuko benshi bemeza ko kuronka ideni mu banki ari ikibazo.
Kene mvumenga bizotworohera kugira imigambi yacu nato turonka aho twisuma, mu gihe hari naho usanga hari abantu bafise amikoro make. Mugurose nk'uwo muhurikira hamwe mu makoperative nk'uko ukaca usanga uragiye nko muri iyo banki bakabaha ingurano karonka ahantu bashobora kuzaho ridandariza mu tuntu tuturengarenga kugira ngo uronke icyo sanasana mu muryango.
Abakenyezi twumva dufise umunezero ntangere, tuyiteze ko byinshi. Abakenyezi tugiye natwe kugira imigambi, hama tujane imigambi, hama dusabe ingurane muri iyo banki. Gutyo rero abakenyezi muraze ko dusanzwe dusabikanya, turakundana, turafashanya, tuzoheza, dutezanye imbere, biheze bigende neza.
Ndabahariwe Marie Salome arongoye iyo banki aramenyesha icyo bazisunga mu gutanga ingurane.
Ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshyira imbere gushyigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe, haba mu mashyirahamwe, mu makoperative, mu kubaronsa ingurane. Izoshyigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi n'uburimyi, ubworozi, uburovyi, amahinguriro, utugenegene, kwiyunguruza, ubuhinga n'ibindi. Izokwaka inyungu itavuna ku ngurane izoronsa abakenyezi mu kurangura imigambi yabo yo kwiteza imbere.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arafise ishahanura abagiye kurongora iyo banki.
Urwego nshingwabikorwa rw'iyi banki niruwimenye kandi rubishe ku muzirikanyi ko iyi banki idasanizi. Muze mwirukira inyungu y'amahera rero, murirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazoba bariko bararangura. Ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi, kuko ni mwebwe muri incabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira. Ntimuze kandi mubagaye ngo ntibazokwishura igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera. Ndabasavye rero mwebwe mukora muri iyi banki, mubamperekereze mu kubaha amahagufi kugira imigambi yabo yunguke, kuko batungutse muzoba namwe muhombye.
Iyo banki y'abakenyezi ije ikurikira ibanki y'ugwaruka, nayo nyene ifise icicaro mu gisagara ca Gitega. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Imvura ivanze n'umuyaga yarayiguye yasenya amazu arenga 200 y'impunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Bishemeye Jimmy n'umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda aragaruka kuri iyi mvura ivanze n'umuyaga rayo nonye ibintu bitari bikeya byo muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000.
Amazu menshi cyane yaragurutse, amabashi igitigiri cyose nyirizina ntabwo turakimenya gushika ubu. Mugabo amazu menshi naho duca turabibona yuko menshi menshi yo yabomotse, amabashi yaragurutse, ibiti byarahenaguritse, inshengero ziraguruka. Ibyo Ibyo byabomotse.
Girukwishaka Antoine na Gasaza Desir ni impunzi zo muri site ya Rurinda zasenywe amazu n'imvura ivanze n'umuyaga, zivuga yuko zabuzayo zikira nayo zimira.
No kuvuga icyago twari duhuye n'icyago cy'umuyaga ku mvura y'ejo hahise. Aho haguye imvura izana n'umuyaga mwinshi cyane rwose uronona. Cyane cyane ahantu tubaye, inzu twari tubayemo zari zisanzwe ari inzu zitanakomeye. No kuvuga inzu igitigiri nyamwinshi y'inzu zaraguye hasi, izindi ziraguruka zirasambuka, ku buryo ubu ngubu impunzi zimwe zimwe turiko turasembera tutagira aho tuba. Imirima ni uko nyine, imipfo yaratwaye imirima, iratwara amaparasera twari tubayeko.
No kuvuga jewe inzu yaraye igurutse n'amahema sinigeze mbona iyo yaciye. Basha twaraye turasaba indaro, noneho n'abandi zaraguruse. Icyo tusaba hasere ni uko iyo tugarukira ko ikadusakarira amazu, kuko ubu ntidufise aho turara, ntidufise aho tujyama ikabana. Nkajya mfise umuryango w'abana 12, mugabo wo bose turasembera, bamwe nkabasabira indaro aha, abandi nkabasabira indaro aha, nagiye nkaca njya kwa biyo nsaba indaro.
Izi mpunzi zirimo izikambitse mu baturanyi, izindi ziri mu nsengero, ndetse izindi ziri mu bihangari. Hari icyo zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi. Banjye Tuyaga Alexi ni umuyobozi wo muri village ya 13.
Nasaba yuko amashyirahamwe ajejwe kubakira impunzi, nabasaba yuko botugarukira mu maguru mashakiri kare, kugira turabe yuko turonka abana bakikiki umusaya konye tuko turaranka ubu turi mu mapukizi ya rasiyo. None ivyo dusuma vyose tubishirahe? Tubishirahe kandi imvura yarayitubomoreye amazu. Ubu abanyagihugu bose imuzu ivyo bari basumye ejo vyose biri hanze baniki kuzuba. Noneho mbona no hijuru, mbona ikirere kandi kimeze nabi. Hoho ubona abantu baza kubaye. Turasavye Nasser ayerdijejwe kubakira impunzi na AIDS bavyiruka maguru masha kumwe na CNR tayibagiye. Baze badusakarira amazu.
Didier Numbi wa Numbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda. Yabwijwe ijya Amerika ko bataramenye igitigiri cy'amazu yarasenywe, kuko bakirimo bakora ibarura by'ibyasenywe n'iyo mvura. Amwe mu makuru dukesha bamwe mu bayobozi b'amasite batashatse ko tuvuga amazina yabo, bavuga yuko bari bamaze kubarura amazu arenga 260 ndetse n'isengero 5 zasenywe n'iyo mvura ivanze n'umuyaga. Si mu Rusenda ho nyine amazu yarayasenywe n'umuyaga, ahubwo no mu mujyi wa Baraka nawo uri muri territoire ya Fizi. Amazu arenga 50 yasenywe n'imvura ivanze n'umuyaga yarayiguye. Veda Sengabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mutara akivuye.
Arakoze mugenzi wacu Veda Sengabo. Mukanya turagaruka tubagezaho incamake z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twababwiye ko mu Rwanda ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye byazamutse ku masoko mu buryo butunguranye, abaguzi n'abacuruzi ntibazi impamvu yabyo. Ababyeyi b'abana bafite ubumuga mu karere ka Kamonyi mu Rwanda barasaba ubufasha bwihariye burimo no kubona insimburangingo n'inyunganirangingo kubera ko zihenze. Iyi nkuru ntago twayibagejeho, ariko turaza kuyibagezaho mu makuru yacu ataha. Perezida wa Mozambique Philip Nyusi yakuyeho ministri w'intebe Carlos Agostino dos Rio. Naho abantu bitwaje intwaro barenga 200 barishwe mu minsi 3 mu gikorwa cy'ingabo zishinzwe umutekano muri leta ya Nigeri. Igihugu cya Suwedi cyatangaje ko kizakura abasirikare bacyo bagera kuri 220 mu bacunga umutekano ba ONU mu gihugu cya Mali mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2023, umwaka umwe mbere y'igihe cyari giteganyijwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gusaba Kongere kongera izindi miliyoni 32 na miliyoni 500 z'amadolari agenewe gufasha Ukraine no kongera ingufu mu bijyanye no guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politike mu Burundi hafunguwe kuri uyu wa kane banki y'abagore. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye witabiriye ibyo birori yasabye ko iyo banki yafasha guteza imbere umugore. Nshuti mwarimu, duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kwegeranya aya makuru. makuru yarahagarariwe na Frederic Mundikije kuri mikro. Mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza.